turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe abarimyi b'ivyamwa mu Burundi bavuga ko bari kubahura n'uruhombo runini bivanye n'uko adashora gusho umwimbu wabo mu bihugu biri mu Rwanda na Congo nkuko byahoze kera
leta nk'umubyeyi nuko yorora nyine yuturonderera amasoko dushoramo ibyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu cyangwa amahera ariko kubera yuko dufise aho tubishorera twaje tubura wabyo byandi twari twipfuje
leta tugisaba ko ibi byamwa byacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa igira ingufu zose nayiteye akamo n'umubyeyi wa bose
abanye bamwe mu barimyi b'ivyamwa bo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi no nkuru cyo kimini zitandukanye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine turazirambura mu kanyisa se muri hafi ya maradiyo yanyu Ishamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine ishobora gutuma abanyagihugu ba Ukraine bagera ku miliyoni zine bahunga igihugu cyabo ONU yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cyane umugabane wa Buraya utigeze ubona haraheze imyaka 70 kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU byerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu bibanye vyabo bagera ku 360,000 iryo shamwe mpuzamakungu rikavuga ko giteze izo bitigiri bibandanya kuduga ibihugu birimo Pologne, Romania, Slovakia na Hongrie byabaye birihoza amabwirizwa yo gukingira ikiza cha virus ya corona kugira ngo byorohereze abanyagihugu ba Ukraine bariko barahunga Pologne yavuze ko imbibe zayo zuguruye atanumwe izosaba impapuro z'inzira kugira ngo imwakire kandi atanumwe azokumirwa itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP naryo ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko imirongo y'imiduga iri ku ruberwa kwa medika ruhuza Ukraine na Pologne ari miremire cyane umushikiranganje wa mbere wa Hongrie igihugu somambike cha president w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yavuze ko igihugu ciwe kizokwakirana urweze abanyagihugu ba Ukraine kandi ko citeguriye gushigikira ingingo zose zihana Uburusiya ariko barahunga Ukraine bagwiriyemo abana n'abagore bivuye ku itegeko president wa Ukraine yasohoye ribuza abagabo n'imisore ifise imyaka irenga 18 guhunga Urusiya muribuka ko bwatanguye gutera Ukraine kuva kwa kane w'inondwi turiko turasozera tukiri ku vy'Uburusiya na Ukraine president w'Uburusiya yagiriza abategetsi ba Ukraine ko bariko biyima amahigwe yo gukorana ibiganiro ibindi na team ishimwe
mu itangazo ryasohowe uyu munsi ku cyumweru ryavuze ko Putin yavuganye na ministri w'intebe wa Israel Naftali Bennett Putin yamubwiye kandi ku bikorwa bya gisirikare byakozwe n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine byo kurinda akarere ka Donbas kayobowe n'abitandukanyije n'ubutegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya muri itangazo Putin yumvikanishije kandi ko intumwa z'Uburusiya ziri mu mujyi wa Gomel muri Belarusiya aho ziteguye imishyikirano n'abayobozi ba Ukraine kugeza ubu ashinja kuba bataragira ubushake bwo gukoresha ayo mahirwe bahawe ku ruhande rwa Bennett we yasabye ko Israel yaba umuhuza muri ibiganiro hagamijwe ko intambara yahagarara hari amakuru kandi avuga ko ku wa gatanu w'iki cyumweru Zelensky perezida wa Ukraine yari yasabye Bennett kuba umuhuza muri iki kibazo Uburusiya burashaka kugirana ibiganiro na Ukraine bahuriye muri Belarusiya perezida wa Ukraine wariko asa nk'umyomoza ibivugwa na Putin yavuze ko yifuza ibiganiro n'Uburusiya ariko ntibibere muri Belarusiya igihugu cyahaye ingabo z'Uburusiya inzira zinyuramo zigiye gutera Ukraine
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru ku Burusiya na Ukraine Ubushinwa bwanse gushigikira Burusiya bufatwa nk'umugenzi somambike wabwo buhitamo kutagira ico buvuga ku ngingo Amerika yashize imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yiyamiriza ibitero Burusiya buri ko bugaba muri Ukraine uretse ku Burusiya butagize ico buvuga ngo bwemeze canke buhakane iyo ngingo bwasohoye itangazo rishobora kutakirwa neza ku ruhande rw'Uburusiya ambassadeur w'Uburusiya muri ONU Zhang Jun yasabye ashimitse ko Uburusiya bwubahiriza ubwigenge bwa Ukraine no kutavogera ico gihugu. Ambassador Zhang muri iryo tangazo yagize ati Ukraine yaribwirijwe kuba igitarugwa gihuza uburengero n'ubuseruko hakuba ikibuga kigwanirwa ko nibihugu by'ibihangange. Umutegetsi yaserukira Ubushinwa muri ONU ariko yanavuze ko ubwoba Uburusiya bufise bw'uko ishamwe NATO gifuza kwaguka rikongeramo Ukraine nk'igihugu cy'umunyamuryango waryo bwumvikana cyane. Ko na Uburusiya bwanse kugira ico buvuga ku ngingo itera ivyatsi ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine vyateye ibibazo byinshi birimo kumenya niba Ubushinwa ku munota wa nyuma bwoba bushaka guterana Uburusiya canke niba busanga Uburusiya bwarengeje urugero burenga karimbi butibaza ko bworenga mu gusomburutsa Ukraine. Aya makuru yose abagezwe hirya nino ku isi mweje kumva mushaka kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda mushikiranganje je migenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Dr Vincent Biruta niwe yasubiye gutorerwa kuba president w'umugambwe uharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyagihugu PSD. Biruta yatangaje ko muri ino myaka itanu bagiye gutegura amatora y'abadepute azoba mu mwaka uza nayo umukuru w'igihugu azoba mu 2024. Mugenzi wacu Asumta Kabo Kigali mu Rwanda yatukurikiraniye ibyino nkuru.
Amatora ya PSD yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umuntu rengiye kugeza ku rwego rw'igihugu batagaga 200. Mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya PSD hafi imyanya yose yari umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi 100%. Dr Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya PSD wenyine atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa ebyiri. Dr Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka itanu.
Nanone muri manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka. Mwaka utaha dufite amatora y'abadepite, dufite amatora y'abasenateri,
hari amatora ya perezida wa repubulika mwaka w'2024. Ibi byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare twamamaza. Igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu iri shyaka PSD yari ifite umukandida. Nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida yaba turuka mu ishyaka cyangwa se yaba turuka muri ishyaka ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yaba umukandida wacu.
Mu mwaka wa 2023 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ishyaka rya PSD ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi byongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka wa 2017. Itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa PSD niba no mu mwaka wa 2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Biruta asubiza muri aya magambo.
Igihe nikira gira aracyari imyaka ibiri hagati harimo amatora y'abadepute, harimo amatora y'abasenateri, andi ni mwaka wa 2024 igihe ntabwo kirageze.
Gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, hari benshi mu bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda babibona nk'aho ishyaka ritagira ubwigenge bwuzuye. Umuyobozi wa Sena Yamuremye Auguste, umwe mu bari mu ba mbere batangije ishyaka rya PSD, yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga.
PSD kuva yatangira navuze yuko kongere zose narazibonye ntabwo yigeze ihungabana. PSD ni ishyaka ry'igihugu. PSD ifite ibitekerezo, ifite impuguke, ifite abakozi, ifite abaturage benshi bayiri inyuma, kandi PSD ikorana n'indi mitwe ya politike irashimwa hose. N'abayituka ni nka babandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini, bazakomeze badutuke icyo gicebe. Abavuga rero ngo PSD irimo kwahaka abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose, abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara.
Muri iki gihe kandi ishyaka rya PSD ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko abanyamuryango bo hasi ba PSD bakaba babwiye ijwi rya Amerika ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba PSD bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi.
Ishyaka ryanjye ryo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage, numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu ntego zishinzwe abadepite bumva bakwiyongera. Kikibura ni uko turacyiyubaka, ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi uhoraho turi kugera rwose nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo tuharanira kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta.
Ibikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka itanu harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere. Iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi. Ishyaka rya PSD riri mu mashyaka makuru yavuze mu mwaka w'1991 ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda. Iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye ryaje gukorwa mu nkokora mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo, bamwe bazira ibitekerezo byabo abandi bazira ko ari Abatutsi. Ishyaka rya PSD kandi ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka w'2010 ariwe Ntawukuriye rya Jean Damascene. Izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi ahavugwa ikibazo cy'abarimyi b'ivyamwa bo muri komune Rugombo intara ya Cibitoke batagira aho bashorera umwimbu wabo. Ibindi kuri no nkuru tubaza umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri komune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uri kurabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera kubiti kubera amasoko yabuze. Icyabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda kuko imbibe z'ibyo bihugu zugaye. Babwira Diji ya Amerika kwa gahombo ari kirenga.
Twirekera kubiti mu ntumbere yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara cha Bujumbura ko kwiyongera. Ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka abandi bakaguma bamanura bajana. Nacyo gisa n'icyo twirekera kubiti gashe usanga habyahiye byabuze byakorotse.
Ibyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi ka minsi yose. Hari igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu wacu. Kenshi aha ayo umuntu ararindira basi arabe ko iyindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronka utwo dukeye. Aha ntibyari bikwiriye ko usanga yakorotse cyangwa yahiye nuko amasoko ataba ari meza yo kubishora.
Ako gahombo ntikari kuri wenda imirima gusa, abari basanzwe bahafise akazi nabo nyene bararira.
Uyu murima wari ufitiye akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha. Databuja yaramukaje zino nkamubwira ati jewe ndakinya agasabuni akampa agasabuni. Kubera yampa agasabuni aronka umwimbu yimbuye. Aho gushika ubyo yimbura byose bipfa ubusa. Naje ubu mbere maze nk'amezi arenga atanu nta n'ijana mpereza nawe yataje aronka. Abana baraza ku ishuri bakaronka ikaye mu tamakazi karonka agasabuni nanjye nkaronka kunyu tamakazi akangaburira nkavuga ati yego ntungiye mutama wanje databuja.
Kuri ibyo bibazo by'abanyagihugu barimo ivyamwa musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza asaba barimye kugendana n'ibihe. Iyo isoko rimwe ryugaye bakamenya ahandi bashobora gushorera umwimbu wabo. Abamenyesha ko abafise ikibazo cyo kurondera amasoko bomwegera.
Komine Rugombo uravye aho iherereye ivyamwa biriho nivyo kandi n'abarimyi babo barahari bari baramenyereye gushora ivyamwa mu bihugu bibanye Rwanda no muri Kongo cyane cyane mu Rwanda. Icyo gihe rero barashobora kumara menshi cyane nicyo gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera. Ariko nibaza ko iyo mvugo atari yo ivyamwa no mu Burundi barabigura kuko si intara zose zibifise. Umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntara iyo nta gihari agasharondera kumenyana n'abaho kugira ngo ashorere aho ibyo bintu bitari. Ivyamwa mu Burundi birakenewe kandi biragugwa. Abo batararonka isoko baza tukavugana tukababariza mu zindi ntara.
Abarimye basaba leta kubagarukira ko bakaronka icyo bakoze umwimbu wabo.
Icyo twasaba leta nk'umubyeyi ni uko yorora abenyine yoturonderera amasoko dushoramo ivyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu canke amahera. Ariko kubera yuko dufise aho tubishorera twaje tubura ibyo bindi twari twipfuje. Rero leta yodushikiraho bishoboka byose katudodorera bakaturonderera isoko cyangwa bakaturonderera amahinguriro ushobora guhingura ibyo vyamwa byacu kugira ngo ntidukore duhomba.
Leta tuyisaba ko ibi vyamwa byacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa igira ingufu zose. Nariteye akamo n'umubyeyi wa bose naci dukorera ingufu kugira dushobore kwisununura n'izi ngorane turimo zo kutaronka amasoko bihere.
Gilbert Manirakiza ahimiriza abo barimyi kudacika ingufu bakabandanya barima ivyo vyamwa kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse yaho barushorera azoba yabonetse.
Babuze atunga bari bafise iyo migambi naha mbere mu ntara iwacu cyitwa twabumuritsa ko hariho abari ko barisuganya mu minsi atari nyinshi cyane turizera ko hazabamaze kuboneka abamaze kwipanga bashobora kugura ibyo byamwe byose biri mu ntara kugira ngo bashobore kubihinguramo amaji cyane ibindi bintu abenegi bashobora kubihereza mwisho gihere murumba ko isoko yagusozoneka aho atavyamwa twaza ko basura kuva ko babuze aho bashoresha
abanyagihugu ba mu rugombo barimo ivyamwa basaba abarongoye igihugu gutorera umuti ibibazo byatumye imbibe zugagwa imigenderanire yongere kunaguka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahiganwa y'amakinga yitiriwe Tour du Rwanda uno musi kwa Mungu yasozerewe i Kigali mu Rwanda. Umunye Eritrea yitwa Natnael Tesfazioni niwe yatsinze isiganwa ry'ayo magari. Inkuru twaza umenyesha makuru wacu yabidukurikiraniye hagufi Kigali mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda.
Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Kanari Olympia kwirebera kuri iki cyumweru ubwo umukinnyi Natnael Tesfazioni ukomoka muri icyo gihugu akaba akina ikipe ya Androni Giocattoli mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka 2022. Ni nyuma y'agace ka munani anoko ka nyuma k'iri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka karesaga n'ibirometero 75 na metero 300 aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Wabaye wa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukina ikipe ya Protacho muri Afurika y'Epfo waciye agahigoko ko ariwe munyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Yakoresheje amasaha abiri iminota 8 n'amasegonda 16 yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energy aribo Alexandre Genies na Sandy Dujardin bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nabasogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe. Natnael Tesfazioni nyuma yo gukoresha amasaha 23 iminota 25 n'amasegonda 38 mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye iri siganwa ryari rikenwe ku nshuro ya kane kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka 2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunyaeritrea Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakistani. Muri 2020 Tour du Rwanda yatwawe na Natnael Tesfazioni ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunyaespanye Cristian Rodriguez ukinira Direct Energy mu Faransa. Usibye ko yegukanye Tour du Rwanda, Natnael Tesfazioni yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'abanyafurika baserutse. Moise Mugisha wa Protach yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wakegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin mu Faransa mu ikipe ya Direct Energy. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunyayisraeli Omer Goldstein naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Mimosa Munyangaju avuga ko iri siganwa Tour du Rwanda ryagenze neza.
Igihe cyo kwishimira kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato barakize ubungubu. Ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunavuye na etape.
Igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ku bitariki ya 17 gushika itariki ya 18 uku kwezi, umuryango umwe bwa Buraya warakiriye abategetsi b'ibihugu birenga 40 vya Afrika i Bruxelles mu Bubiligi vyari mu rwego rwo kunagura imigenderanire yo muryango na Afrika mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa bibandanya gushira inguvu nyinshi mu mibanire na Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo araganira kuri ino ngingo na Professor Blaise Funenge, n'umuhinga mu vy'ubutunzi akaba yigisha muri kaminuza y'u Burundi no mu ishuri ryigisha ivyerekeye gutunganya amashahamwe n'inganda. Fidel yanavuganye kandi na Emery Pacifique igira neza, umuhinga mu vyerekeye ububanyi n'amakungu. Turatangura twumviriza Professeur Funenge.
ito namba bagiye kiraba kuva kera uciye muri inama bavuga ngo ni ACPC cyangwa umugabo uravye mu ntango imbere yuko urushika kwa perezida Rutembagara Afrika barayikunda barayiha akamaro barashyira imbere ibihugu by'Uburayi byarashyira imbere Afrika hagati ya 1991 kuduga gushyira nko mu 2003 Afrika bace bayibwira yuko ari ukujya mu bya demokarasi cyangwa bahima amahera kuko urushika rwatandukanye abakomunisita n'abakapitaliste bari rwatembaganye bace babona bati ubu rero ntabwo tubikeneye reka tubihoze babashakubwira ati babaye icyo bita icyambere na mbere umuntu abanza gushyika kugira ngo aronke ifashanyo cyangwa ideni ibyo batangiye kubivuga inyuma y'uko ingwano y'abakapitaliste n'abakomunisite iteye igihe guhora icyo gihe bacye batangiye kuvuga ngo ni umusore cya pone guverinari mugabo ubwo mu nyuma bacye babona y'uko hacye havukamo ibintu bya terorisme ibintu byo by'iterabwoba n'ibintu by'abagendi buraya binyegeje ifaransa bavuga ko ari immigration clandestine ibyo byose bituma uburaya buguma bubona y'uko hari hari ibyo bukenere bukene bakunda buratanga mugabo bisanzwe bike bike ariko rero muri iyi myaka ya nyuma byarabonetse neza y'uko ubushinwa n'uburusiya bwaciye bushaka gusubira mu kibanza n'ubwo by'uburaya byarimwo imbere ya 1991 kandi mu buryo bubi bica bituma mbere rwagashakaniza n'amafaranga uburaya butanga bw'ibihugu bishenye buha Afurika nubwo ari menshi abanyagihugu biyumvira ngo ntacamaze cyangwa n'amaleta yumvira ngo ntacamaze kubera mu nzego ya propaganda y'ubushinwa n'uburusiya ubwo rero iyi nama bagiye ko ni kugira ngo bashobore kuraba ntihagire inyungu bahomba kubera ubushinwa buriko burashaka kwigarurira inyungu zose zaba iz'ubutunzi cyangwa iza politike ziriho aha muri Afurika
murakoze nawe Emery Pacifique gira neza kuri icyo kibazo nyine iyo nama akamaro kayo yari akahe kubwanyu
nari mvuze nti iyi nama irafite akamaro ubwa mbere kuri Afurika ariko bwa kabiri no ku banyaburayi ica mbere coco ni uko turavye muri ibi bihe turimwo biragaragara yuko isi iriko ironderamwo iyindi nteguro y'isi nshasha ico nokwita nouvel ordre mondial uravye ingene isi yari itunganijwe n'inkingi nini zari zigize la géopolitique mondiale zinokwita inyungu z'ibihugu bishimikiye kuho bihereye n'ibyo bishyira imbere zo ku isi ziriko zirahinduka umugenzanje nawe nyine wavuze igihugu cy'Ubushinwa nk'akarorero kiriko kiragerageza kushika muri Afurika no gutsimba tarayo nk'uko abanyaburaya n'abanyamerika bari barabigize urabona igihugu cy'Uburusiya ko cagarutse cyane mu maso y'isi mu kushaka kugirana imigenderanire ishimikiye cyane cyane ku nyungu zigaragara z'Uburusiya muri Afurika ibyo rero bituma ibi bihugu twita les amis traditionnels ba Afurika muri cooperation nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya basubira kwisuzuma kugira ngo barabe neza ingene bahagaze muri Afurika niyo mpamvu rero ubona hariho imishikirano myinshi haba hagati ya Afurika n'Uburaya haba hagati y'Uburaya n'imigabane imwe ya Afurika haba hagati y'Uburaya n'ibihugu bimwe strategique byo muri Afurika ibi byose icyo bigamije ni ugusubira kuraba neza yuko batariko bakina bahomba kuri uwo mugabane usanzwe uboneka yuko uzoba ikirindiro y'iyi ntambara y'ubutunzi n'iby'umutekano mbere n'ibya politike byo ku isi
ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yagemeye gutanga icya kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero ni ukuvuga imiliyaridi ijana na mirongo itanu y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative kaba rishaka gushimikira ku mitahe hamwe n'umugabane wa Afurika mu gukorana na Afurika ngo izo mpande zibiri zikorana ntizingana aya mafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburayi yagemeye guha Afurika akarere ka Afurika igica kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative amafaranga hamwe yoboneka agatangwa agashira mu bikorwa mbona ari akamaro yogirira Afurika
ni kibazo kigoye kwishura Fidel kubera ubwambere hoho Afrika kuva yikukiye imaze kuronka inshuro zishika 60 ayo mahera ariko nta kintu kigaragara ubona ayo mahera Afrika yakuyemo ibyo rero ni kubera yuko ingene intwaro zitunganijwe ahenshi muri Afrika usanga hari abayobozi bwa mbere ho badashoboye kubyaza umusaruro amahera ashizwe muri ekonomi y'ibihugu byabo kenshi ugasanga aribwe canke arononwe canke ashizwe mu migambi itizwe neza hanyuma akaba impfagusa nta kintu kigaragaza kuri jewe rero yuko ibyo bidashobora gusubira gushoboka ngo ayo mahera yononekare narijya tubona ibiharuro byerekana corruption ibiturire no konona n'intwaro mbi bitera biduga muri Afrika aho kumanuka aho ni ku ruhande rumwe mfite ayo makenga yuko ayo mahera naho yoboneka ashobora kutubera nk'ayandi yose twaronze ata kinini twakuyemo muga ku rundi ruhande nkagira icizere igihe ubona ko hariho abayobozi bamwe bamwe muri Afrika les leaders émergents muri Afrika ubona mu by'ukuri bashize ikibazo cy'intwaro ibereye imbere bashaka yuko ibihugu byabo byogorora bikava mu buja bw'ubukene n'ube gito bijana kugira ngo bakoreshe akajyo kose ka investment ka investimentaje muri Afrika mu bihugu byabo ngo bakabyaze umusaruro muri icyo gihe nkagira nti hari ibihugu bishobora kuzokunguka kubera bisanzwe byaramaze gufata ingendo yo kutonona umutungo wabo no gukoresha neza amahera bironse rero iyi nyishu ni ego cyane oya niko no
tuza ku mirongo ya telefone dufite Ingabire uratwumva uri he
Ingabire Esther nkoyo ubudombora
ufite ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro ushikiriza
hamwe ndashaka kubaza hamwe n'icyumviro ushikiriza ndashaka kubaza none ko tubona ibihugu cyane Burusiya cyangwa Bushinwa imyaka muri ko bukorera muri Afurika ingana ya terambere bigenye n'ibindi kabiri ndiye kuraba twamba dusanga ibyo bihugu hanini bitajyanwe no gufasha ahubwo hari icyo bitondera ko none ko n'inodeye ibihugu bya Afurika bishyiriye kunagura amasezerano yo gufashanya hagati y'ibyo bihugu by'ubuhaya ni gute ngo kingira ibijyanye no ubutunzi bwabo cyane cyane ibisukari yacu kubera mbona benshi menga niyo baza bisonga twarabonye ko menga niba bagomba kudufasha ahubwo bagomba guposita ibibazo n'ubwenge bwanjye cyane
murakoze mwamwishura Professor Funenga
kwica kirato ega jewe ahori imisote jewe wabatije yabantu bavuze gucyo garananga none umuntu yo kwa amafaranga gucyo gusa taki na kimwe kurondera uburaya burafise inyungu urondera muri Afrika bijanye na mamine inzalabu avuga ngo ni ubusegereyo tibiki ibintu byo mu kuzimu barondera bavuga nk'inzalabu amamine bo bisanzwe barabikeneyeyo igitoro n'ibindi rero birakenewe ko bagiranira imigenderanire myiza n'ibihugu nka Afurika kugira ngo hari aho bacumvise bagende bacimbeho ibyo ntibisanzwe ahubwo igihugu cy'ubwenge gikorana nabo kugira ngo ntibarinde kwihagira ntibarinde kwihagira nayo kuvuga ngo bodafashe bakeneye nawe rero yakwiha inyishu hariho umuntu yoha ikintu atamukeneye ko ikindi ibyo ni gake bishyira gake ni ukuvuga rero n'ibihugu na Afurika igomba kumenya yuko hari ibyo bayikeneye ko ahubwo ikagerageza kubyungukamo hakaba kimeze nka mpanguhe niyo mpemera nkaburya ko umuntu batakubira niko novuga ni ukuvuga turahuza na jewe hari ibyo baronderayo kandi ibyo n'ibisanzwe nabo nyine babakije barakubwira yuko hari ibyo bakeneyeyo barakeneye yuko muri Afurika haba ituze kugira ngo ntihagire abantu bagenda kubagora aba bavuga ngo n'abayimigre barakeneye ko Afurika haba ituze kugira ngo nabo nyine bagire amahoro kuko hatari ituze niyo imigwi y'iterabwoba ikiza gushinga imizi barakeneye ko Afurika igira ituze kugira ngo ari umuzungu akeneye gushyira ihinguriro ryiwe ngaha arishireho yimurire muri Afurika ashorere i Buraya ni ukuvuga ni uwanashaka ni byinshi bose bakeneye gusumba ibyo baduha
akabiri no ngaduce tuba turabangiriye ibigano n'amakuru twa tubafitiye muri kano kanya kuri micro muri kumwe na Jean Diane inahazwe yakoze Dieu Donné Cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranyugwa muzo muri mu byose naho ubutaha.